Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza amakuru isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese dutaramanye, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Mu Rwanda ikibanza canke station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze amajaruguru muri iki gihe tondo catse umuriro.
Nago nzikuntu byageze nayo nkunzi y'umuriro yaturutse. Ni ubufasha barere gukuntu bakora, ariko mashini ngewe nayikuyemo nayibikije.
Byari byose turahombye, guhombaho turahombye. Twasabaga ko leta yagufasha akabarurwa byangiritse cyane.
Abo ni bamwe mu bantu bakorera aho kuri station bagize ibibazo bivuye kuri iyo muriro. Uyu munsi kwa mbere Israeli yatanye mu mitwe n'umurwi Hamase mu micungararo y'ibitaro mu ntara ya Gaza. Umurwa mukuru wa Ukraine Kiev uragira miliyoni ibitero bikomeye Uburusiya buriko burakora. Ivyo bitero bibaye mu gihe perezida wa Ukraine ariko aragerageza guhindura abategetsi mu gisirikare ciwe. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mukanya ntiyagireye aho muja. Aya makuru tahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi kwa mbere Israeli yatanye mu mitwe n'umurwi Hamas mu micungararo ibitaro mu ntara ya Gaza. Ni inkuru ya Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu uyobowe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza bwatangaje ko abantu batari munsi ya 12 bishwe igihe ikibombe casambura igorofa ya kabiri y'ivyo bitaro vyubatswe n'igihugu ca Indonesia. Tashe gisirikare ca Israel cabivuze ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Indonesia Retno Marsudi yiyamirije ico gitero yagiriza Israel ko ariyo yagikoze. Retno Marsudi yatangaje ko igihugu ciwe ciyamirije civuye inyuma igitero cabereye muri ivyo bitaro, avuga ko cahitanye abasivile batari bake. Marsudi yavuze ko icyo gitero gihonyanga ku buryo bugaragara amategeko mpuzamakungu. Yasabye ibihugu byose cyane cyane ibicuditse na Israel gukoresha ububasha n'igihagararo bifite mu ntumbero yo kuyisaba guhagarika ubwicanyi, avuga ko iri kirakora mu ntara ya Gaza. Ejo ku munsi w'Imana ibinyamakuru vyo mu gihugu ca Misiri vyatangaje ko impinja zavutse imbere y'igihe 28 zavanywe mu bitaro vyitwa Shifa mu ntara ya Gaza zashitse mu Misiri. Tony Frick akora mu ishami ry'ishyirahamwe Onugita Habana UNICEF yatangaje ko igikorwa co kwimuriza impinja kitari coroshe na gato. Yamara yasiguye ko yari intambwe nziza naho yari ntoyi mu kiringo c'amasaha 48.
Urakoze Fidel, umurwa mukuru wa Ukraine uragira miwe n'ibitero bikomeye Uburusiya buriko burakora mu gihe perezida Vladimir Zelensky ariko aragerageza guhindura abategetsi mu gisirikare ciwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana aho yatangaza umusirikare mushasha ajejwe igisata c'ubuvuzi, perezida Zelensky yagize ati amabanga yiwe ajanye no gutunganya gushasha ubuvuzi bw'abasirikare bw'igihugu cacu. Yongera ko ati uburambe n'ubuhinga bw'ibisata bimwe bimwe bikwiye gukoreshwa mu bisata by'igisirikare cyose. Mu ijambo ryiwe perezida Zelensky yarashimiye inguvu no kwihangana kw'abanyagihugu ba Ukraine. Umushikiranganji wa Amerika jejwe kwivuna bansi yagize urugendo rutari rwaratangajwe kuri uno munsi wa mbere. Yakiriwe ku kirindiro cya gari ya moshi mu gisagara cya Kiev n'abasirikare ba Amerika n'abakozi b'ubuserukizi bwa Amerika muri icyo gihugu. Abategetsi bamenyesha ko umushikiranganji Lloyd Austin ari muri urwo rugendo mu ntumbero yo kwibutsa abategetsi b'icyo gihugu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibashigikiye mu rugamba barimwo rwo kurwanya Uburusiya. Urwo rugendo rw'umushikiranganji Lloyd rubaye nyuma y'ibitero bikomeye Uburusiya bwagize n'utudege 20 twakorewe muri Iran tutagira abadereva. Utwo tudege twateye umugwa mukuru wa Ukraine n'uturere twa Cherkasy na Poltava nk'uko bitangazwa n'abasirikare.
Kuri uyu munsi wa mbere Kristalina Georgieva ayoboye ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya batangaje ko biteguriye gukorana na perezida mushasha yavuye mu matora wa Argentine Javier Milei. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI gifise umugambi werekeye ingurane ku gihugu ca Argentine w'imiliyaridi 44 y'amadolari. Umuyobozi w'ikigega FMI Kristalina Rojieva yatangaje ko biteguriye gukorana na Perezida Mushasha Javier Milei na leta yiwe mu bihe biri imbere mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi ikomeye yo kugarukira ubutunzi bw'igihugu ciwe n'iterambere atabari kumira muri ico gihugu. Ubushinwa buhingurani ikomeye Argentine bwarakeje ico gihugu matora cagirishije ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Mao Ning yatangaje ko biteguriye gukorana na Argentine mu ntumbero yo kubandanya imigenderanire ya kivandimwe, gukomeza iterambere ry'ibihugu byombi no kubandanya gukorera hamwe mu kiringo kirekire kiri imbere ku nyungu rusangi. Javier Milei yatsinze amatora muri Argentine ku munsi w'Imana yemereye abanyagihugu ko azotorera inyishu ibibazo bikomeye by'ubutunzi n'ubukene butera bwiyongera bikomeye.
Ndarakoze bagenzi bacu baje kutushikiza hayo makuru tubibutse ko mubandanya komeza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangwe mu Rwanda ho ikibanza canke station ingenzi zitegeramwo imodoka mu karere ka Musanze ya Majaruguru muri iki gitondo cahatse umuriro. Bimwe mu vyononekaye harimo inzu zikoreramwo amasosiyete atwara ingenzi. Muri iki gihe turi kumwe na mugenzi wacu Gloria Tishime yashitse aho i Musanze. Muraho Gloria.
Mwaneza Federico.
Ibintu byifashe gute aho i Musanze uyo muriro wadutse ivyononekaye bingana iki?
Nakoze cyane uyu muriro ni inkongi nyine y'umuriro yabaye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Rero tuhagera hari hari abantu benshi batandukanye, inzego za polisi, inzego z'umutekano zitandukanye. Mu by'ukuri batangaje ko inkongi y'umuriro yabaye muri gare ya Musanze cyangwa aho abagenzi begera imodoka za rusange yatewe n'iturika rya gaze. Imwe mu maresitora akorera muri gare ya Musanze niyo yabiteye nyine, kumwe nyine abantu babateka bategura amafunguro bifashe ukuri uyoze ko ari byo yabiteye.
Hari abantu bahakomerekeye cyangwa amazu yononekaye?
Yego, nta bantu bakomerekeye mu by'ukuri, ariko amazu yononekaye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo mu by'ukuri inkongi buyobutangaza ko itakagombye kuba ikomeye, ariko yaje gukomera kubera ko yaturitse hanyuma cyangwa se igisenge kigafatwa n'inkongi ikobekoze mu biti, hanyuma mu by'ukuri yahise ikomera cyane, aho ibi bikoresho byatwe byahiye, ibiro bya gare byahiye, amazu mu by'ukuri agera muri atanu yahiye. Nta muntu wakomerekeyemo cyangwa se ngo apfiremo kuko bahise babibona basohoka, ariko ibikoresho byinshi bitaramenyekana agaciro kabyo mu by'ukuri byaharasikiriye.
Abahinga bavuga iki ku cyateye iyo gaze iturika?
Mu by'ukuri bavuga ko ubuyobozi bwatangarijwe ko bagikora iperereza neza, ariko bemeza neza ko ari iyo gaze yabiteye, kubera ko amaresitora menshi mu mujyi wa Musanze agiye akoresha amagaze aho nyine batekaga amafunguro nk'uko nyine byari bisanzwe, ariko mu by'ukuri barakomeza gushakisha mu by'ukuri cyaba mu by'ukuri cyateye iyo nkongi, cyane ko nyine banavuga ko no kusagira kizimyamwoto cyangwa se biriya bikoresho bizimya umuriro nabyo biri mu bituma imiriro idakomeza guhagarara mu nyubako nyinshi zanatandukanye mu Rwanda inkongi zikunda kubamo.
Turagushimiye Gloria, turiteze inkuru irambuye mu masaha ari imbere. Wakoze.
Murakoze cyane.
Tukubitire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haraheze umwaka urenga abarwanya ubutegetsi bo muhari M23 bafashe umuji wa Bunagana ku mupaka icyo gihugu gihana na Uganda. Ijwi ry'Amerika ryagendeye abanyagihugu bo muri ako gace kuraba uko ubuzima bwabo bwifashe kuvaho inzego za leta ya Kongo zihaviriye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Bahizi.
Nyuma y'umwaka urenga ingabo za M23 zirwanya ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zigaruriye umujyi wa Bunagana, icyo gihe wari ucecetse nk'utarimo abantu na n'ibikorwa byagaragaraga. Ubu wahinduye isura ku buryo bugaragara. Winjira muri Kongo uturutse muri Uganda kuri uyu mpaka wa Bunagana, ubona uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka kuri buri ruhande. Abikoreye imizigo, abayitwara mu tumodoka duto tw'amapine atatu, ku rundi ruhande abasore benshi bambukiranya umupaka basunika igare zikozwe mu biti zitwaye imizigo iremereye. Ubuhahirane burakomeje hagati y'abaturiye ibihugu byombi, nubwo ku ruhande rwa Kongo ubuyobozi bwa leta iriho bumaze igihe gisaga umwaka butariho muri aka gace. Gusa ibyambuka ku mpande zombi ntabwo byambutswa n'amakamyo nk'uko byari mbere, nta n'imodoka zitwara abagenzi zambukiranya uyu mupaka. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu baturiye umupaka ubusanzwe batungwa n'ubucuruzi, ingaruka zatewe n'uko butagikorwa nka mbere.
Ntago byabura kugabanyuka kubera umuhanda ufunzwe wa Goma, ariko busanzwe turakora ntago dukora tugereranyije nka kera, ariko icya mbere cyo dufite ni amahoro kandi niyo yambije.
Birakidutwaye cyane kuko urabona harimo abacuracura bajyaga bakora no mu mupaka bambukanyije ibintu n'ibindi, ubu ngubu barahagaze kubera ko imihanda ifunze, ariko nyine imihanda ifungutse abantu bagakora n'inzara zagabanyuka, kuko urabona abaturage bunarishwa n'inzara kubera ko imihanda irafunzwe.
Nyamara aba baturage bavuga ko hari icyahindutseho mu rwego rw'umutekano ugereranyije n'uko bari babayeho mbere mu bihe bya leta. Kuva ubwo Bunagana yatangiye kugenzurwa n'igisirikare cy'inyeshyamba cyasimbuwe n'icya Uganda kiri mu butumwa bwa Afurika y'Iburasirazuba bwo kubungabunga amahoro.
Kuka imvendura yafatana ya Seyaza, amahoro yarahari, nta kibazo, umutekano ni wose, kugenda akazi wakora bikagenda ntaribi, ibintu byose kabisa ni amahoro.
Leta yo yajyanye yasaga abantu bakunda gusoresha hano kuri duwani cyane bakanyanya abaturage, ariko mu ventro wenda ikibazo kiri.
Kera ho tukibana na guverinoma wabaga bataha nijoro uvuye nko mu kazi ugahura n'umusirikare akaba yakwaka telefone akaba yakwaka amafaranga, urumva. Ariko ubu ngubu dufite umutekano, turagenda isaha ku isaha amasaha 24 kurane. Twebwe yose tubana nayo ahangaha n'iy'abaganda, kandi nayo twumve ko idukorera umutekano uhagije, nta kibazo na kimwe kabisa.
Nge icyo nabivuga, gusa ubu ngubu dufite amahoro atekanye kandi EAC ya Uganda tubanye neza, nta kibazo, umutekano urawuduhereza ku munsi kundi.
Mu nama n'abanyamakuru ku munsi wa gatandatu aho mu mujyi wa Bunagana, perezida w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko uduce bagenzura n'uturimo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane za Uganda na Kenya harimo amahoro, ko ari nta bitero bigabwa ku basivile n'imitwe y'insoresore yiswe Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta zifatanyije n'igisirikare cya Kongo. Bwana Bisimwa avuga mu rurimi rw'igifaransa asemurirwa mu Kinyarwanda, yakomoje kuco kuba M23 ishobora gushinga ubutegetsi nyabwo mu bice irimo.
Ntabwo twigeze twirukangira kujya gufata
control des entités notre objectif.
Ariko uyu munsi guverinoma ya Kinshasa niyituganisha, ntabwo tuzahamara igihe kirekire tudafashe uburenganzira bw'ubutegetsi bw'igihugu bwaho twafashe. Kubera ko aho turi hari abaturage kandi babayeho neza, bagomba gukomeza kubaho nk'abandi bantu.
Kidwa continue être assez à bénéficier des services publics.
Niba guverinoma ikomeje rero kwinangira, tuzayobora aho hantu twafashe kandi mu buryo buhoraho.
No problème par nous-mêmes.
No gukemura ibibazo byacu ku bwacu. Tuzajya nk'abaturage bazadusaba kugera kugira ngo naho twahagaze. Aho nibwo muzumva ko tutazitwa ngo kujya muri Goma.
Nubwo M23 ivuga ko iri mu marembo y'umujyi wa Goma, inavuga ko intego yayo atari ugufata uwo mujyi, ariko perezida Felix Tshisekedi aherutse kuvuga ko uwo mujyi urinzwe neza, ko M23 itashobora na gato kuwutunga urutoki. Leta ya Kongo ivuga ko yiteguye guhangana na M23 no kwirandura ku butaka bwa Kongo ikoresheje intwaro, kandi kanavuga ko umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo uzwi nka SADC witeguye kohereza abasirikare kubafasha muri urwo rugamba. Nyamara ariko umutwe wa M23 wo ukavuga ko nubwo witeguye kurwana, ukemera ko ibiganiro na leta ya Kinshasa ari byo bizagarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo, bizaha icyizere abavandimwe babo baheze mu buhungiro kuzataha. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi
Mwabandanya kumviza iradio Ijwi ya Amerika. Ibihugu vya Kenya n'Urwanda biherutse gutangaza ko bigiye gukuraho visa, ni kuvuga uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu ku Banyafrika bose bazobigendera. Ivyo bihugu vyompi vyarerekanye ingaruka mbi zo gusaba visa kubagira ingendo n'ibikorwa vy'ubudandaji abarwizatunga n'abagira ingendo. Gushika mu mwaka w'imbibiri ya 2022 amazinga ya Seychelles n'ibihugu vya Gambia na Benin nivyo vyonyene birekurira abanyafrika bose kuvyinjiramwo ata visa babanje gusaba. Mugenzi wa Fidel Niyongabo yavuganye n'umushikiranganji Zeno Nicayinzi umuhinga Mpanuzwa Jambo ku bibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu ca Canada. Yavuganye kandi na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi muri Kaminuza y'Uburundi. Umushikiranganji Zeno Nicayinzi atangura avuga kuco ingingo ya Kenya n'Urwanda yo gukuraho visa ku Banyafrika bose bazogendera ico gihugu n'ivyo n'abazogendera muri ivyo bihugu byose. Aravuga ico iyo ngingo ivuze.
Iyo ngingo niyo nziza iratumbereye kandi ije hageze kira noneho umukuru w'igihugu wa Kenya yarasiguye igituma yafashe iyo ngingo. Yavuze ati igihugu cyanjye cyakora gisaba mureke yinjire visa, mureke yinjire, si mureke arengane, ni mureke yinjire. Wowe rero bagusabye mureke yinjire, wahora utanga amahera atari make, uta umwanya uri umudandaza, urahari umwanya n'amafaranga utanga, bakugabanyirije umwanya n'amafaranga. Wowe uri umudandaza, wowe uzi kudandaza, wowe uzi guharura, ugira uti barantabaye. Turabishikako, turabereye abo bakuru b'ibihugu babiri wa Kenya siwe yatanguye uko hari abandi imbere yabo, ariko yarakurikiye iyo nzira gukuraho mureke yinjire winjiye muri Kenya, gukuraho mureke yinjire winjiye mu Rwanda. Twihweze rero ibintu bine, turabe ubwa mbere ivyahora bisabwa, ubwa kabiri turabe igihindutse muri iyi ngingo abakuru b'ibihugu bibiri bafashe, ca gatatu inyungu kuri mukerarugendo no ku gihugu cya Kenya n'u Rwanda, hanyuma dukuremo inyigisho ibindi bihugu byokuramo nabyo. Icya mbere rero kandi mbanze nkengurukire abamenyeshamakuru b'ibihugu bya Amerika batubwiye bati murisanga nabavukanye nabakunze benye wacu dusanga ijambo namwe muri sana turavukane, abahuriye ku ijambo baravukane, iyo batoba bazinanye turavukana. Rero ibyo niko bijambo dutera imbere.
Ibi biri mu migambi y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, imigambi yo gushyiraho pasiporo imwe. Nibaza ko batanguje uwo mugambi ariko nturashika kure gushika ubu abaronka iyo pasiporo n'abakora muri uwo muryango hamwe n'aba diplomate. Mwibaza ko mu bihe biri imbere bizoshobora gushikwa ko hakaba nk'iyo pasiporo imwe ku Banyafrika bose ifatiye nko ku byerekeye rya visa Schengen mu karere k'Uburaya.
Ibyo mu byerekeye Afrika byo ndiyumvira ko ni icyifuzo ni cyiza, ariko urabye ibisabwa kugira ngo igihugu cyose cyemere gukuraho impapuro z'urugendo kubene igihugu cyacu kugira ngo kibyeme, cyafashe umwanya muremure i Buraya. Nabo mwabona ubu babihinge baragarama ariko baraba hirya no hino, ariko mu byerekeye Afurika ho bizoba ukundi kundi. Ntituragera aho ibihugu byacu byemera bigashikaho bitanga impapuro zo gusohoka kwidegembya hanze bitagoranye, ntituhagera. Bizotugora, bizofata igihe. Byose nemeza ko uwo mugambi uzoja mu ngiro vuba.
Tuze ku mirongo ya telefone dufite Demokrasi Festus, uratwumva?
Yego, ndabumva ijana ku ijana. Ndi neza neza mu Gatumba mu gisagara cya Bujumbura.
Urafite ikibazo waza umutumire cyangwa icyimbiro washikiriza?
ndafite ikibazo nkongera nkagira n'icyumviro ariko reka mpere ku kibazo ikibazo mbaza twe twaraciye mu mashure turiga amahistoire turiga amageografi y'ibihugu ukuntu ibihugu bishobora gutera imbere mu mwanya muto cyane mu mwanya utinze ariko rero tuko turabiraba uko ibihugu by'Iburayi cyane za Amerika cyane ku mugabane wa Aziya babikoresha umugabane wa Afrika wacu urabibona kandi ukamubisoma mu bitabo ariko nticuramenya neza impamvu nabo batabikoresha mbega bo barabuzwa n'ibyo bihugu bya Burayi na za Aziya na Amerika cyane ni twebwe nyine abanyafurika tutashaka kubishikako icyo rumva ni kibazo hanyuma intererano nayo kujya nyine twabyiga mu mashuri ati ufashe irirangi ugateranya n'ibindi bizana iki twari dukwiye kurabira rero akarorero kuri bya bihugu ukuntu byashyize ku iterambere natwe izi pasiporo z'umugabane wa Afrika ziba kumwe bakorohereza abanyafurika kuko biriya bihugu birateye imbere n'ibyo mugabanyafurika nabo turacari nyuma mu iterambere uburyo ntibuboneka bw'amafaranga bakabishyira ku mafaranga make ku buryo umunyagihugu ashobora koroherezwa nk'umunyagihugu yegereye umupaka kanaka ashobore kugenda mu kindi gihugu nubwo afite umutare w'ibihumbi ijana agashobora gukora icyo yifuza cyose kandi mu mwanya muto.
Murakoze.
Yego.
Umwishure.
Yego cyane. Uwo muvukanyi avuze ati ibindi bihugu byarafashije byaruguruye aho ku mipaka yabyo byaruguye imipaka burya ni byinshi abanyaburaya ni bihugu bitari bike 20 ibyo mu ishyirahamwe rimwe ishyirahamwe rimaze gutera intambwe itari nto kuko byinshi faranga bararisangiye izo mpapuro zose zo gusohoka no kwinjira barazisangiye maze ubu basigaye bavuga ko hari urubibe rumwe ni ukuvuga urubibe ibyo bihugu bisangiye n'ibindi bihugu bitarimwo muri iryo shyirahamwe bariyaguye rero haragutse hagasigara hariha mureke yinjire abandi bava ahandi abo n'abandi banyaburaya batari muri iryo shyirahamwe nk'abongereza bidohoye nk'abarusiya abo bategerezwa kuriha mureke yinjire binjiye muri ibyo bihugu biri bifite urubibe rumwe biraborohera birorohereza bene gufata iyo ngingo birorohereza abaje iwabo muri Afurika igihugu cyose gifite urubibe rwayo imbibe zingana n'uko ibihugu byacu bingana 50 mu ishyirahamwe rya Afurika imbibe zingana uko ese umuntu yogeraho akihangana ati ubu rero dufite urubibe rumwe n'imbibe za Afurika yoba ateye imbere ariko ntiturahagera abantu ba mama ukinze uti byoba byiza kuri twebwe rwose byoba byiza cyane turaza kubiganira mu gihe bokuraho muri Afurika bati ubu rero hari urubibe rumwe mwese muri abanyafurika nimwidegenje muri Afurika nzima bizoba ari gitangaza ariko bane ba mama ntimwihute kuko turashakise ibintu byinshi bitugoye aho ni icyifuzo cyiza kiwawe nanjye nicyo nifuza ariko urabibona uvuye aho mu Gatumba ukajaguka harya hakurya uruvira ubu inshuti yanjye ndabuze ku nibuva muri ako karere urabibona ntibyoroshe ubikongo ntibimworohera ubikongo ntibimworohera aho naho aho hakurya ho ugiye hakurya y'Akanyaru hari ikibazo aho hakurya y'Akanyaru ukarya ujya ni mugezi rusizi gitangaza ntabwo ari ikiyaga nuko maze rero uraba ibyo byose ubikoranye haracyari ikibazo bane ba mama.
Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi muri kaminuza y'Uburundi turiko turavuga kuri iki kibazo cyo gukuraho amaviza ku banyafurika bashaka kugendera ibihugu byo muri Afurika aho ibihugu bimaze gufata iyo ngingo ibiherutse ari Kenya n'u Rwanda byiyongeye ku mazinga ya Seychelles na Gambia na Benin byari bisanzwe birekurira abanyafurika bose kubyinjiramo ataviza babanje gusabwa ku bwanyu ni kibazo nayo ko ndabaza umushinga ndaze none cyanze ko bizotuma n'ibindi bihugu bifatiraho akarorero n'akahe kamaro bishobora kugira nkamwe mwanonosoye iby'ubutunzi kubijanye n'ubutunzi bijanye n'ubudandaji na cyane cyane ko Afurika yashizeho umuryango w'umwe bwa Afurika n'ibihugu byo muri Afurika byashizeho amasezerano ku rwego rwose rw'umugabane wa Afurika kurekurira uruja n'uruza atantamba mu by'ubudandaji mubibona gute?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo nashaka kunganira umushinga nawe genewe kuravuga
mvuga yuko kubyukuri akamaro ni kanini ya kandi cyane cyane iko yuko igihugu cyacu cyo Burundi mutsanga nk'abantu binjira mu gihugu cyo Burundi cyane cyane dufashe nk'abajya abantu binjira bava mu bihugu bibanyi handiko navuga nka cyane cyane nk'abava mu gihugu kibanyi cya Kongo muza gusanga ari abantu benshi cyane kandi bingira akamaro rero no kuvuga yuko ayo mahera bayakuyeho ingenzi zo kwiyongera ubudandaji bukaduga ukarusha mbere n'ayo mahera nikaho yuko ariko baratanga kuri mureka arengane hanyuma ikindi umuntu yakomera ko nuko ibihugu bya Afrika na cyane cyane dufatiye ku Burundi bisa amasezerano n'ibihugu byinshi bidasanzwe bitanga ayo mahera nashobora kuvuga nk'ibihugu byo muri kano karere ko mu buseruko ko muri EAC nashobora kongera ko mbere nabyo bihugu bisangiye nabonyeze imbibe zo muri komesa mbere umuntu nashobora kuvuga n'ibindi bihugu bisangiye bisangiye amasezerano cyane cyane zo muri Afurika yo hagati bita CAC rero ibyo bihugu mugiye mukabiharura muzamusanga ari ibihugu byinshi ni hafi igice cya Afurika cyaba dusangiye amasezerano kandi dusangiye n'imbibe ni ukuvuga yuko ufatiye kuri ibyo bihugu rero n'akamaro kanini ya kubareka bakinjira basesha amahera nibaza yuko ibyo bihugu bimaze kubibona nka Kenya cyangwa amazina ya Seychelles mbere n'u Rwanda n'ibindi nibaza ko bazobonera ko kuby'ukuri kandi dusanzwe dusangiye amasezerano y'ubumwe bwa Afurika mbere na Afurika imwe y'imigenderanire imwe yita vision 2063 niyo ngibi na mirongo itandatu na gatatu nibaza ko ariho turiko turabona by'ukuri ko abanyafurika bavuye guca hamwe nk'uko abaperezida ba kera bigeze kubyerekana cyane kubishikiriza cyane cyane twibutse n'ibyo myaka yo kwikukira nibaza ko gushyira amaherezo no abiturusha muribuka yuko igihugu cya Ghana kitwabona kwa Mekuma yari yavuze ko Afurika by'ukuri igiye kujya hamwe mbere n'igihugu cya Ethiopia bageze kitwana kwa na umukuru w'igihugu wa mbere bakikukira n'abanyarwanda bafite iyo vision kwerekana ko Afurika by'ukuri igiye kujya hamwe kujya ku bihugu by'Uburaya cyane naho umuntu yavuye amareta ya Leta Zunze za Amerika rero ndashyigikiye icyo cyivugo cyane cyane yuko Afurika ikintu dufite ni migenderanire hafi mbere n'ukuri nabo turiko turaraba sibaje bava kure ariko twogera hafi abantu bo mu kibano nibo bakwiye kwinjira batarishe kandi nibo bazuzana mbere n'iterambere mu gihugu iwacu
murakoze dufite Maisha El Varane Mporanimana muratwumva
abumva
Mporanimana uhamagabirihe
mpamagariye mu Rwanda
urafite ikibazo cy'umubiri wishikirize
iki kibazo none nk'ubu nitwaza ataviza dufite ubu byaratangiye byatanguye ubu cyane bizotangura mu minsi iri imbere icyo kibazo nari mfite
ku byerekeye Kenya Perezida Ruto yatangaje ko iyo ngingo izoja mu ngiro mu mpera z'uyu mwaka mu Rwanda nibaza ko byatanguye kuva umukuru w'igihugu Paul Kagame abitangaje murakoze
ikindi kibazo nari mfite
yego
none tuzokwerekana mu rekarengane mu gihe tuzoba twinjiye cyangwa nayo nyine ntayo tuzokwerekana turerekana
reka mbaze Professor JB mwo mwishura
yego murakoze cyane Maisha kuri icyo kibazo cyanyu ku by'ukuri iyo bavuze yuko batarihisha tugomba yuko umuntu atagendana impapuro urazerekana gusa nta kindi kintu bagusaba niyo winjiye ufatiye mbere atanga ari mu kibanyi cy'u Rwanda nibaza ko byamaze gutangura kwinjira mu Burundi urerekana mugabo nta kiguzi na kimwe uriha na kimwe uriha urerekana gusa ko winjiye mu Burundi hamukerekana ko uvuye mu Rwanda usohotse hanyuma bakakwandika ukabandanya atanasimbisha kandi ugiye kuraba noneho ku nyungu cyane cyane ari inyungu iyo uje ukava mu kibanyi cy'u Rwanda udusanga ushyitse mu Burundi ukoresha amahera y'amarundi kare n'amahera usanga ufite y'amanyarwanda uzosanga uyakoresheje mu Burundi ruva yuko igihugu cy'u Burundi kirunguka igihugu cy'u Rwanda kikunguka kubera na busubiyeyo abarundi barakunda kuvuga icyo bita kaganuke nawe ntubura akandi kantu mbere n'ukuze ugashyira abandi bantu mu Rwanda kandi hano icyo nakubwira ko nuko muzosanga ari ibintu byinshi byagiye biraba mbere uravye muri iyi minsi hagati y'Urundi n'u Rwanda hari abantu benshi bamaze iminsi bagira novuga nk'imikino hagati y'Urundi n'u Rwanda mu kwezi guheze hari abantu bagiye b'amakinga muri uku kwezi kwa cumi na kabiri hazuza imipira ya basketi hagati y'abakinnyi bakorera mu Rwanda no mu Burundi muzosanga ari ibintu byiza cyane abantu bazobikoramo kunguko nuva yuko wewe amahera ufite uzoyatanga ku mupaka ariko uzoyakoresha mu gihugu ugiyemo kandi uzokunguka kubera iyo uvuye n'aho ugiye hose uzonezerwa murakoze
murakoze
turagushimiye nawe Fidela turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije abadufashije bose mu buhinga bw'ivyuma n'abashize hamwe amajwi turabashimiye akaba ari Nadia Taha mwakoze rero mugire umugoroba mwiza turabateka mu kandi muwandanye mutwumviza.